Mukiganiro yahamenyesha makuru kuri uyu wa mbere, Aloyz Barichako mukuru na Nikira Burundi yasiguye ngingo zina nyamukuru zikubiye mu rwandiko rwarungikiwe President Pierre Nkurunziza.
Gice cya mbere tuvuga ukuntu urunanikira Burundi rwavutse, gice cya kabiri turavuga ijambo mukuru w'igihugu yagumye shikiza Barundi ko amatora yo mu 2020 azogenda neza cyane. Gice cya gatatu turerekana ukuntu seni idakora neza kandi tanubahiriza n'icyumvira cy'umukuru w'igihugu. Muri iyo ngingo ya gatatu gace ka mbere turavuga ukuntu seni yataye igakubura intonde z'urunanikira Burundi hereye ubwa mbere ngo twashize imbere ngo aduserukire nyakubahwa imisaro ndayizeye irasubira kandi iradutera intonde zabo twazize imbere kugira bazaserukira n'urukira Burundi matora y'abashinga amateka eka niyahagaze no matora nyamakomine abazobamanuza jambo za komine intonde zacu kandi seni yarazitaye noneho no muri aba abitwa ko harabareretse baduserukira kugira ngo baze baturabire ukuntu amatora ikaragenda seni yaranse kuha uburenganzira uranikira Burundi ko rubandanya rutanga intonde seni tukasanga kandi ifise bajya bayikorera bajya bitwa komiseri bajya bakora muri seni aho gukorera seni bakorera imigambi bavuyemo
na mukuru w'igihugu wari watwara inama y'inararibonye za CNDD-FDD akaba n'imboneza y'amaho y'uwo mugambwe urunanikira Burundi ruvuga ko rushaka kunyinyana nabo barica ko yamenyesheje icyatumye we n'abandi banyamigambwe yagize unaramutswa bamwitura
kuko rubona ko ari wese Barundi niwe yizeje Barundi ko batazagenda neza kandi ni washiraho niyo seni kabiba bajeje kubona umugwo nyine yashizeho buriko ratunganya amatora nabi cyo gituma twamwituye kugira ngo turabe ko twotunganirizwa
bayicako yangarutse kandi kuturorero bavuga ko tutabesha twerekana ko ivyo yagiriza umugwi seni utegura amatora atari guswaganya
icacu babaje nuko dushitse muri sentare bayizi ubwiza nshingiro iriko iraso mu rubanza twasanze hari aho bavuga bati izi ntara ntimuzozitoza ngo kubera ku madosiye yazo hari habuze kwa rupapuro ruva muri polisi gwerekana ko umuntu atacaki mwagirira mukaba muzi yuko mwese ibyo muramaze kubikora basabye akazi ntushobora kuronka rupapuro rwitwa attestation ya bonne conduite VMRC rupapuro rutangwa na buramatari cyangwa na medraville gwerekana yuko wigenza neza utaciye muri polisi ngo baguhe urya rupapuro rwerekana yuko atacaki kwagira nta kuntu rero twebwe mu madosiye yacu ubwo rupapuro rwa guverineri n'urwa medraville rwerekana ko abantu bigenza neza gwarimwo hakabura urya rwo muri polisi kandi muzi ko kugira ururonke babiri kumwe byumvikana rero kwizo mpapuro ni seni yagiye iraziranaguramwo izita kugira ngo ituburizemo ntitwitoze
sijyambere cyangwa irya kabiri runani rwagize umugwise ni kwa 20 ukwezi kwa gatatu guheze mu nama y'abanyamigambwe imitsi n'imbere yuko umukandida warwo mu matora y'umukuru w'igihugu Domitien Ndayizeye arengana urwana sentare yubahize bwizwa nshingiro rwaridoze maze Pierre Claver Kazihise yatwara uwo mugwi yishuri bikurikira
iyo ubonye ingingo ifashwe muri seni itagushimishije uca witura sentare ijerwe kubahiriza bwizwa nshingiro n'ukuri nta ngorane mufitaniye n'umugwiseni nta ngorane ndabisubiyemo urunanikira Burundi dufitaniye n'umugwiseni nibaze ko twumvikanye mugabo ibyashitse ari dosiye banse amadosiye batayemeye ngaha muca munguruza kandi biri mu mategeko naye handi n'ukuri kuva yuko tuba dufitaniye ingorane si byo
naho urunanikira Burundi rufite byinshi runegura mu itunganywa ry'amatora yimirije azotangurirwa na umukuru w'igihugu ay'abashinga amateka n'abaje inama y'amakomine azobera ku munsi umwe kuwa 20 ukwezi kwa gatanu kuza ruhamagarira abanywanyi barwo kuyitabira eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.